Muteza matwira adijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi turavugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru mu Burundi ni ishyingurwa ry'umurambo wa nyakwigendera President Pierre Nkurunziza.
Abarundi bahora bamuyoboka bamushigikira urabashoboza kuyoboka no gushigikira Samuragwa yasize kuko nawe nyene yashobozwa kuko afise abamufasha amaboko turagushimiye rero kuri uyu mugirwa wa nyuma.
Denise Bucumi Nkurunziza ni umutegarugori wa nyakwigendera President Nkurunziza.
Kanyere cyubahiro Petero Nkurunziza nkuko nawe atahengeshanije kuri dutera tugiye kurondera inyubako ayiteka tuzomwitirira kugira tugume tumwibuka.
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye umuhango wo gushyingura umurambo wa nyakwigendera President Nkurunziza wabereye igitega umurwa mukuru wa politiki w'u Burundi. Hagati abarundi b'impunzi mu nkambi ya Kavimvira bakoze imyigaragambyo. Mu makuru yo mu mahanga, ingabo za Somalia zivuganye umwe mu bakomanda bo hejuru ba Al-Shabaab. Izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kandi tubagezaho gena bagenzi banje bose dukorana hano i Washington DC turi iwacu buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mugume ku radio yanyu. Amakuru yo hirya no hino ku isi. OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima iratangaza ko hakenewe amadolari arenga miliyari 30 ku bikoresho, imiti n'urukingo bya virusi ya corona. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Ishyirahamwe OMS ryamenyesheje uno munsi wa gatanu ko twigoro tw'amakungu twunyarutsa gutunganya ibikoresho byo gupima COVID-19, incandago n'imiti bizosaba ayo mafaranga mu mwaka uza. Iryo shyirahamwe ritangaza ko gushika ubu imiliyaridi 3.4 million ariyo amaze kuboneka ku yemewe gutangwa. Iryo shyirahamwe ritangaza ko iyindi miliyaridi 27.9 million y'amadolari akenewe mu mezi 12 yemirije, harimwo imiliyaridi 14 y'amadolari ku bikenewe byihutirwa. Ibyatangajwe n'ishyirahamwe OMS bije imbere y'ikoraniro rikomeye rijejwe gutanga imfashanyo ritegekanijwe kubera i Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi ku munsi wa gatandatu. Ivyo bitangajwe mu gihe abantu bagera ku 490,000 bamaze guhitanwa n'ikiza cy'umugera wa corona ku isi, naho abarenga 1,906,000 bamaze kuwandura.
Muri Somalia, ingabo z'igihugu zishe umwe mu bayobozi b'umutwe Al-Shabaab witwa Ashraf Azmi Abu Hamdan. Eugenia Mukankusa arakomeza kuri iyi nkuru.
Ashraf Azmi Abu Hamdan yakomokaga mu gihugu cya Nepal. Yari ku rwego rwo hejuru batanga imyitozo mu mutwe w'abarwanyi ba Kiyisilamu. Itangazamakuru rya leta muri Somalia rivuga ko abashinzwe umutekano ba Somalia biciye uwo muyobozi w'umutwe wa Al-Shabaab mu bikorwa byabo bya gisirikare. Aya makuru bayatangaje ejo kuwa kane. Ashraf Azmi Abu Hamdan yiciwe mu bikorwa bya gisirikare mu ntara ya Middle Juba mu majyepfo ya Somalia nk'uko radio ya leta ikomeza ibivuga. Hari n'abandi barwanyi batatu nabo bishwe. Umutwe wa Al-Shabaab umaze igihe umaranira guhirika guverinoma y'igihugu cyose cya Somalia kuva mu mwaka w'2008. Uwo mutwe ushaka gushyiraho ubuyobozi bugendera ku mategeko adakuka ya Islamu Sharia.
Muri Nigeria, umutwe ukorana na leta ya Kiyisilamu witandukanije na Boko Haram wongereye ibitero. Fidele Niyongabo aratubwira uwo ari wo.
Uwo mugwi ntagondwa z'abayisilamu usa n'uri kurongereza ingufu mu buraruko bushiruseko bwa Nigeria. Uriko ugabisha muri kigiye ko uzokwica abasivile bafashe igisirikare cya leta cyangwa amashyira hamwe ajejwe gutabara. Umugwi wiyongoye ku mugwi Boko Haram mu mwaka w'2016 uvugwa ko uvise abanywanyi 5,000. Ingufu zawo zasa n'izagabanutse mu ntango z'uyu mwaka kubera ubucanamwo hagati y'abawugize. Nyamara mu ntango z'uku kwezi uwo mugwi warishe abantu barenga 120 mu ndwi imwe, harimwo abantu 40 mu gisagara ca Munguno kirimwo abataye izabo barenga 150,000. Umugwi Boko Haram mu bitero vyawo ushimikira ku bibanza vya gisirikare n'abasirikare. Nyamara uwo mugwi waragize kandi ibitero ku basivile ukoresheje ibitero vy'amabombe vy'abiyahuzi kenshi bikogwa n'abana b'abakobwa. Igisirikare cya leta cyaragize insinzi kibifashijwemo n'abanyagihugu bifuza kuruhagarara n'ubwikanyi bihagarara muri ako karere.
Muri Pakistani urukiko rwahamije ibyaha by'iterabwoba abagabo batanu bo muri Al-Qaeda. Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi.
Itangazo ryaturutse mu ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba mu ntara ya Punjab yo muri Pakistani ryavuze ko burumwe muri abo yahanishijwe igifungo cy'imyaka 16 n'ihazabu y'amafaranga. Imitungo yabo bwite nayo yafatiriwe. Urukiko rwabahamije ibyaha byo gutanga amafaranga ashyigikira iterabwoba, gutunga ibisasu biturika, kuba mu mutwe utemewe n'amategeko no gutunga inyandiko zawo. Uko ari batanu bafatiwe mu mujyi wa Gujranwala mu mpera z'umwaka ushize. Ikinyamakuru Dawn cyandikirwa muri Pakistan kivuga ko bayoboraga ishami ry'umutwe wa Al-Qaeda rishinzwe itangazamakuru muri icyo gice. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kugenzura ibikorwa bishyigikira iterabwoba mu buryo bw'amafaranga washyize Pakistan ku rutonde rw'ibihugu bigomba guhozwaho ijisho, uyisaba guhigisha ubuhindu bene ibyo bikorwa ahariho hose ku butaka bwayo.
Muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri Facebook na YouTube hombi mukoresheje ijambo rimwe VOA Radio yacu. Turi no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.voa.com. Amakuru y'ibiyaga bigari noneho. Mu Burundi umurambo wa nyakwigendera President Pierre Nkurunziza washyinguwe uyu munsi igitega umurwa mukuru wa politiki. President Nkurunziza yitabye Imana ku itariki ya 8 y'uku kwezi mu bitaro Ikarusi. Leta yatangaje ko yazize indwara y'umutima. Radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi yakurikiranye umuhango wo gushyingura. Iyi nkuru turayigezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Ivyo birori ahanini vyari bigizwe n'imigigwa ya gisirikare mu kibuga cy'umupira w'amaguru bitiriye ingoma mu gisagara cha Gitega. Umugwa mukuru wa politiki hagaragara abaserukira intara zose zigize Burundi bose mu myambaro yera hejuru. Mu maso bagaragara ko bafise agahinda. Bamwe bavuga ko itarabaje mu mutwe ko nimba Nkurunziza yoba yarapfuye batazongera kumubona ukundi. Abandi bumviriza amajwi y'amajambo umuhisi yahora ashikiriza mu matelefone ngendanwa bisa nahara kumwikumbuza. Ikikujwe ku mpande n'abasirikare mu rwego rw'abajenerali, imodoka ya gisirikare ifise isanduku irimwo ikiziga cy'uhora arongoye Burundi President Nkurunziza yashitse ku kibuga ingoma isaa 5 zirenga gato. Igihe babona ikiziga imbere mu modoka hari ku ifoto ya Petero Nkurunziza hari abarenga 10 bikubise hasi. Ku mpamvu z'umubabaro biba ngombwa gusaba ubutabazi kuri Aruje n'igipolisi kijejwe gukinga impanuka. Amasengesho yari menshi.
Turagutate yame abera mu ngore z'igihugu murabe byiza. Aba washimye ko batuje imbere badufashe kuri kuzigama iragiwe byiza maze nawe ahuri mu ntera y'intungane umuharire byatashoboye gushikako kubera ko kumbure abandi bamubereye intambamyi cyane wenyine nk'umwana w'umuntu ikamusiga.
Inyuma y'amasengesho y'abaserukira amadini ya Katolika, Protestanti n'Abisilamu hakurikiye amajambo uhereye ku mukuru w'igihugu userukira umuryango w'amaraso n'uwaserukiye umugambwe CNDD-FDD. Ivyo birangiye hakurikiye kunamira umuhisi Nkurunziza guhera ku mutambukanyi wiwe President Evariste Ndayishimiye n'izindi ndongozi z'igihugu na bamwe mu ntumwa z'ibindi bihugu bari bitavye ivyo birori. Ibirori vyo kumunamira ku kibuga citiriwe ingoma vyasozerewe n'imigwigwa y'igisirikare yo gutanga icyubahiro yakozwe n'intwazangabo zo mu rwego rw'abajenerali mu gisirikare. Mu mudiho w'ingoma za gisirikare, imodoka itwaye ikiziga cya President Nkurunziza ikikujwe n'abajenerali mu gisirikare batambuka gisirikare n'imiduga ireruye abategetsi baherekeje kiziga basohotse mu nyubako z'ikibuga cyitiriwe ingoma berekeza ahateguriye gushinguramo umuhisi Nkurunziza Petero yahora arongoye Burundi. Ni kibanza kiri muri karitsiye ya Musinzira hagati mu gisagara cha Gitega kwibarabara riva mu gisagara ca Gitega rija mu ntara ya Karusi hongeye gukurikira imigigwa ya gisirikare yasozerewe no kurasa ibisasu vya muzinga 21 vyaturitse bariko barurutse kiziga mu ruhafu. Ibirori vyo kumushingura vyasozerewe no gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa yiwe uhereye ku muryango w'amaraso. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yavuze ko yagize ubugwayi bw'umwanya muto bituma umutima uhagarara.
Mubavuze ijambo mu muhango wo gushyingura umurambo wa nyakwigendera President Nkurunziza harimo umutegarugori we Asize Denise Bucumi Nkurunziza, President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na Ministri w'Intebe wa Tanzania Kassim Majaliwa. Mugenzi wacu Eloge Wilika neza yabikurikiranye.
Indirimbo z'ubucuri ntimba nk'iya korale y'abakozi bo kirimba cha president zoziriwe zirasamirana ku kibuga cyitiriwe ingoma ku mugwa mukuru wa politiki Gitega habereye imihango nka yose y'ugusezera rya nyuma president Pierre Nkurunziza. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu yamusimbuye yahagije ubutwari bwiwe amugereranya na Ntare Rushatsi umwami wa mbere w'u Burundi hamwe n'izindi ntwari nka Rwiri rwa Gasore yagwaniye kwikubukira na Melchior Ndadaye yazanye demokarasi. Yavuze ko ahombye umukunzi akaba n'umuhanuzi w'ikirenga.
Turizwa n'ubusa turizwa n'ikirukuri turi rero mukunzi adukunze rurengeye ubwo tumukunda. Nkurunziza ari nkinzo ikingira iteka itekane rya karorero k'indongozi nziza n'umukunzi soma mbike umukunzi pampe w'u Burundi. Iyi Imana yari kutugisha inama abanamba twari gutanga umurimyi w'amasaka natangura kugesa ibishishi ahera nyabona kuyarimwo. Reka twiremeshe mu kuvuga tuti wamwiyegereje kare kuko ari umweranda abanyakibi ibahabwa mwandukiza. Jewe ubwanje ndahombye umuhanuzi mukuru umwe abazwa byose akabazi n'akari mu nda y'ingoma nk'uwayikanye wa wundi amenye icasongoyihwa.
Ndayishimiye yumvikana mu ijwi yafite agahinda kenshi yakanagira ahagarika kuvuga amosozi yakagenderanira mu maso yanagize ibyatangaza n'ibyasaba Abarundi.
Nk'uko wabiduhimirije tuzabugamburukira mu gusozera igikorwa watanguye twubake kirimba hambavu y'ingoro dushitse rya sezerano ry'igiseke ishigikiye kandi gishishiriye. Mu ntumbero yo gutera iteka nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza nk'uko nawe atahengeshanije kuri dutera tugiye kurondera inyubakwa y'iteka tuzomwitirira kugira tugume tumwibuka. Turasavye umuntu wese azoca hafi ya kiya kibanza aruhukiramo yaba ubugenda n'amaguru canke ubugenda n'ibihinda guhagarara akazirikana iragi ryiza dukesha nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza.
Umufasoni wa nyakwigendera nawe yashimiye cyane umuryango wa President Ndayishimiye na leta umunega wiwe yararongoye ukuntu babaye hafi. Mu isengesho ryiwe Denise Bucumi Nkurunziza yashimiye Imana ko nagize amahirwe yo gufuha wiwe mu gihe atari bose bayabona.
Abarundi bahora bamuyoboka bamushigikira urabashoboza kuyoboka no gushigikira Samuragwa yasize kuko nawe nyene yashobozwa kuko afise abamufasha amaboko. Turagushimiye rero kuri uyu mugigwa wa nyuma n'ubuntu tugiriye kubona iki gikorwa gikoretse. Harabafishije ntibahamba natwe harabutwafishije ntitwahamba. Turagushimiye rero kuri iki gikorwa gikoretse.
Mufasoni Denise yabonetse aremye cyane yanavuze ikindi kintu kimunezera n'impfuvu yasize.
Ikindi cyaturemesheje twaravuganye n'abana turavuga ngo nimureke dushime Imana kuko nyakwigendera agiye atahemukira umuryango ntiyigeze aduhemukira kandi ntiyahemukiye n'igihugu. Kuko yahemukira igihugu twari kuba hano ariko kandi tumaramaye. Ikindi nacyo yarangije atarushe atarushe cyane. Ikindi dushimira Imana nuko atapfuye urupfu. Twarabonye abakuru b'ibihugu bamwitangiye imbere bapfuye nabi bapfuye urupfu rw'agashinyaguro.
Ibihugu bya Tanzania, Kenya, Congo Brazzaville, Guinea Equatorial hamwe na Zambia byarungitse intumwa ziri mu mfasoni wa perezida wa Zambia asanzwe ari umugenzi cyane wa Denise Nkurunziza. Umushikiranganji wa mbere wa Tanzania yavuze ku giti cy'abashitsi Kassim Majaliwa yagize isezerano
moja kati ya kazi kubwa
kubwa ambayo ameifanya na ameiacha ni pale ambako alizungumza na Rais Dr. John Pombe Magufuli, mwenyekiti wa nchi za SADC, aliviomba
kimwe mu bikorwa yakoze kandi asize nicyo baganiriye na President John Pombe Magufuli ahagarariye umuryango wa SADC. Yasabye ku Burundi b'umunywanyi turababaye kwaseze yisi bitarakorwa, ariko ndizeye nyakubahwa mukuru w'igihugu kuzobishitsa. Twebwe Tanzania munsi y'uburongozi bwa Pombe Magufuli tuzogufasha kugira ngo Burundi b'umunywanyi wa SADC, kugira ngo dukomeze iragi icyo gikorwa yatanguje nyakwigendera President Pierre Nkurunziza yaratamiye cyane kubona Burundi bwinjira muri SADC. Niko bwana majari we yashikirije. Perezida Nkurunziza asandavye kuwa munani ku kwezi, akaba yokwije imyaka 56 mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Asize umukenyezi n'abana batandatu. Umuhungu we w'imfura Keri Nkurunziza akaba ari umuntu waza ngabo z'Uburundi, afite ipete rya Lieutenant, n'uyu munsi akaba yabonetse mu mihango y'ugufubase yambaye impuzu za gisirikare. Eloge wurika neza ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda, aho leta yagaragaje imibare y'abantu banduye virusi ya corona bituma ifata icyemezo cyo gushyira mu kato imidugudu itandatu yo mu murwa mukuru Kigali. Ni inkuru ya Jeffrey Mutagoma.
Ni icyemezo cyafashwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Mwarimu Anastase Shyaka gikurikira imibare y'abanduye COVID-19 igenda izamuka mu gihugu nyuma y'iminsi yarishize icyo kiza kigaragara nk'aho gicishije make. Ministeri y'ubuzima mu Rwanda iravuga ko abantu 34 banduye muri uku kwezi, 25 muri bo bakomoka mu midugudu ya Kamabuye, Zuba, Nyenyeri, Rugano, Kadobogo na Gisenga yo mu turere twa Nyarugenge na Kicukiro muri Kigali, ari nayo irebwa n'icyo cyemezo. Itangazo rya Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ryashyize ahagaragara iryo bwiriza rivuga ko guhera mu ijoro ryakeye kumara igihe cy'iminsi 15 ingendo hagati y'iyo midugudu n'utundi duce tw'umujyi wa Kigali zibuzanyijwe. Abakozi bahatuye baba ba leta cyangwa abakora utundi tuzi nabo bategetswe gukorera mu ngo zabo, mu gihe ibindi bice by'umurwa mukuru bitegetswe gukomeza kubahiriza amabwiriza yari yashyizweho n'inama y'abaminisitiri yo kuwa 16 z'uku kwezi. Hari hashize iminsi mike inzego z'ubutegetsi zidohoye ku isubukurwa ry'ibikorwa bimwe na bimwe, ariko iryo tangazo riravuga ko muri iki gihe inzego z'ubuzima zikomeje kugenzura ko hari n'ahandi hashobora gushyirwa muri gahunda ya guma mu rugo bibaye ngombwa, bigasaba inzego z'ibanze z'umutekano gufasha mu kubahiriza aya mabwiriza. Ubwandu bushya bwa virusi ya corona bwari bumaze igihe bugenza make mu murwa mukuru w'u Rwanda, bwiganje ahanini mu ntara y'Uburengerazuba ihana imbibe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imibare itangwa na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda igaragaza ko iyo ndwara imaze guhitana abantu 2 muri 870 bayanduye n'abarenga 400 bayikize. Ubu abakirwaye ni 476.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202449491. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu munsi abarundi barenga 1,500 bari mu nkambi y'impunzi y'agateganyo ikavimvira mu ntara ya Kivu y'Epfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bazindukiye mu myigaragambyo yo kwamagana abanyereza imfashanyo z'ibiribwa byabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaston Ngabo yaganiriye nabo.
Cyane dukora mu bigaragambyo nuko amazi gihe kirekire ngahari ubusuma turabutohoza buri mu buryo bw'inyegeje ubwambere babesakora barifije biba ariko bukebuka tugiye dutohoza twasanze bujya atarabarifije turi ko tubireba harimo bamwe bamwe muri aba bakozi ba biba kuko nibanagomba no gushyira dosiye hejuru ngo bigaragara abasoma baboneka aribo biboneka neza yuko aribo niyo dufashe ibintu byibwe nibashaka ko tubishyira habona bashaka tubinyegeze bigaca biherera iyo nimba mu by'ukuri barumbika ibintu biciye muri porotaye byashyika muri sitoke bigaca bica mu ntoboro y'amabati bisohoka hanze mucubarize ayigeze irumba ikinya ko hari abandi bareduke b'inyuma y'urupangu baronka inda mu ijoro abaribo hanyuma icyo kimaze kuhaba turavuze n'ikindi kibazo cy'ukuntu batudindiza batukumiza ngaha kugira bakume baronka ukuntu indya nziza birira natwe bakatukumizaho kutujyana hehe mu nkambi batugize nk'urudandazwa turi abantu bameze nk'abanyororo bafungiye ahantu kugira baronka ukuntu baturira ibintu biturungikira badukoze nk'urudandazwa
ikibazo cyabaye muri iyi kambi ya Kabimbira y'abarundi bari ngaha muri iyi kambi ya Kabimbira saa tatu z'ijoro twabyutse tumaze kubyuka kubera hari haheze igihe kinini cyane imifuko y'ubufu imigereni y'amakoto igenda tutazi iyiri kirajya ejo rero twari tumaze iminsi turunga urunani rw'abantu b'abahungu dusanzwe tuba ngaha turararira tumaze kurarira dusanga twagiye kwikangura kurarira dusanga imifuko ya mbere yamaze kugenda imigereni imifuko y'amanjegeri tugiye kubatesha abandi bagenzi babo baca batangura kudutera amabuye batangura kudutera amabuye natwe tubajya ko tugiye tubirukanga ko dusanga abajaji zingahe zibiri zamaze gupakirwa zagiye niko guca dutora ibi mubona ngaha iyi mifuko cumi n'itanu n'ibice bibiri ubufu nibwo twatoye ariko amavuta n'amanjegeri ntitwashoboye kubironka byari byamaze kugenda n'abajaji ibyo rero nicyo twagerageje kubatesha aribyo mubona ngaha
byatwawe n'abandi
ababitwaye ntitwabonye ariko byafatiwe mu gikoni aho bateka indya bagaburira abarefugee abakozi bateka mu gikoni n'isaha ntiturababona
turarembye ahubwo n'inzara iri mu kutwica kuko urabona batugaburira rimwe isosi gusa ya manjegeri none imana bari tumaze iminsi twumva ko ibintu byibwa rimwe muri wa mugani w'ikirundi bavuga ko iminsi y'igisuma iharuwe ko ari 40 none yarayishitse ejo twafashe imifuko 15 yayindi bajaje zaragiye zuzuye zitatu zaragiye zuzuye urumva kubera ngo twasimbye urupangu kugira tubafate baratoboye ariko kandi bikaca bidusiga ahantu muri sitoke urumva imifuko imwe twayifatiye hamwe tuyitesheje ariko barayiba iyindi nayo tuyisanga ahantu mu gikoni ifutse niyo mashitingi urumva aba bayoboye ngaho uru rupangu barabizi nk'abasinyira ibi biryo kugira ngo bigende gusinyirwa babiteko mu gikoni baba babizi
murasaba
icyo dusaba urabona nk'abo muri seneri bamaze iminsi baduhenda nk'aho imyaka tumaze ni myinshi ngaha hari abamaze imyaka ibiri hari abamaze amezi icyenda amafomu yarataye garanti baduha n'ubu bunoze baduhaye ubuntu bw'inzira buzo tumaze namba tuzomara iyindi myaka ibiri sinzi rero iyi taranzite ko yahindutse inkambi ko bityo dusaba ko badutwara urumva ko batudindiza ngaha kubera baturira ibyacu urumva biragaragara kuko urabye ukaraba iyo nuzenya ukaraba iyo mifuko yose ingene ingana n'ibindi byagiye urumva ko baratwicisha inzara nicyo gituma banka ko tugenda kubera baze bararya ibyo biryo
ingaruka bigira ni kubera abana bacu birirwa gusega igaramabenge n'imurongwe bakirirwa babafunze batugaburira isosi y'amanjegeri ubugari bakaduha akataye kamwe ibindi baguma babyiba saa kumi n'imwe niho tujya inzara igira twice aho kudugira neza nk'amakungu aratwitaho mugabo bategetsi baturongoye nibo baturira ibyacu twebwe rero turimo turasaba twisaba amakungu na oni iduhagurukire badukure ngaha kuko aho baduhaye bariko baratwica bakatwica n'inzara yatwica bashe ni batujane basi bubuhungiro mukuru
bavuga ngo ibyo kujya ngo byingo byibwe ngo nango nabakozi bo mu gikoni ibyo kujya byiba nabantu babategetsunga hanyine mu nkambi ko nta mukozi gikoni afise urufunguzo kwa stock kai nta hantu tubona ahantu bo baratoboye Tawa kozi wa mkikondero wa fisabanu, baba shefu nga haba korana. Tawa wano ni watu kende kumenya, changwe, bahindu, baba shefu wa koranga wa zinabandi wano. Nimba wase kutu kwara naho, watu sifu watu mwurundi basi, na angorani.
Kwebge ikituwa waza kandi, nuko, kwebge yo tuliko, turabaza ukunu, ibibinu biliko vila sohoka. Awa kozi wonga anyene, boba duteri mira wano kutukishura na avi, ukamenga kwebge, na abo tulibi nyabuzima. Be, nikuwe riki wa shua kutukishura ama jambo, atuwabaza kandi kwa jetu hungeri kihugu chavo. Pero, jena goma, na gomba gusaba. Kwe tulazineza kwa kujira imfungu kwa zisoke ya jamuri stoke, barazi sinyira. Bakavuga akere kani mifuko neza ya sohote. Aravize kaituwe sivere mamu sivamu. Niwarawe nukufuga kwa ija mifuko tutuye, batuye, batu hereza. Tulayizi, ija mifuko chuminita nure. Na ayo, niwele kane ingene ya sohote. Hama uvugira kane. Kwebwe tumazigeji, tali jitonga, hariyawa mazimia kiviri, hariyawa mazimia kitatu, amezi, nguwa meza tanda tukudu. Nama fomo watu haya wanyuma, harikasha kaguhera. None tuzokumanga kuzoshika jari. Mbeko wapuwa kwa trabarabara, ibyo wapachira vijayehe vijenda kutu.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 26 y'ukwa gatandatu nk'iyo munsi mu mateka habayeho turabigezweho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana
Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'1979 Mohamed Dadi icyamamare mu mukino w'amakofi yatangaje ko abusezeyeho yari afite imyaka 37 hari hashize umwaka yongeye kwisubiza ikamba rye yari yambuwe na Leo Spinks ubwo hari hashize imyaka 5 Mohamed Dadi ahuriye na George Foreman ikinshasa mu mukino wabereye kuri stadi wa 20 Gicurasi imbere y'abantu 50,000 kugira ngo Perezida Mobutu Sese Seko abazane mu gihugu cye yari yishyuye miliyoni 10 z'amadolari ariko ibyo gusezera ku mukino ntibyatinze Mohamed Ali yari yaramenyereye iraha kandi rirahenda ku buryo amafaranga ye yagiye akendera mu mwaka w'1988 Mohamed Ali yasubiye gukina kubera ko ubukungu bwari tangiye kwifata nabi ahura n'umuteramakofi Larry Holmes bamwemereye miliyoni 8 z'amadolari yatsindwa icyo gihe Holmes yaramutsinze umwaka wakurikiyeho ahura n'uwitwa Trevor Burdick nawe aramutsinda icyo gihe yahise yigira inama idakuka yo gusezera burundu yarafite imyaka 40 yaje no kurwara indwara yo gususumira yitabye imana ku itariki ya tuzukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2016 afite imyaka 74
banywanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Nshuti banywanyi mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru naha ahumurije mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika murakarama